tubashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio hijuru ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104.3 y'ijuru ya Amerika abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya radio ijuru yobora ikaze makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Nirinahaje amashirahamwe mpuzamakungu yigenga renga 40 hari na yakorera mu gihugu cy'u Burundi havuga ko arajwe ishinga na gateka kazi na muntu yemeza kukabandanya guhungabana muri ico gihugu.
Car c'est l'impunité pour ces crimes qui continue de favoriser cette situation.
Uyu ni Karina Terkatsian aserukira ishirahamwe Initiative pour les droits humains au Burundi DHB Mumpunyapunyo imwe muri ayo mashirahamwe aha muri make agira ati mu bituma ku gateka kazi na muntu gahungabana harimo ukudahana
n'ugize agakosa gatoyi abafashwe iyo muri bimwe by'ubwicanyi ubwo nyene amatohoza caba kandi turabona ko bahana atakuraba nkunze.
Uyu nawe ni 67 ni muraba atwara umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi seni DH mu mpfunyapfunyo asanga impungenge z'ayo mashirahamwe arenga 40 zidafashe. Iyi nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradio yanyu. Ika makuru yacu tehere muri Afghanistan habantu indwi ari bo bamaze kumenyekana ko baraye baguye ku kibuga c'indege kiri ku murwa mukuru wa Afghanistan Kabul. Umushikiranganje wo kwivuna abansi mu Bwongereza yatangaje no makuru avuga ko abashengeye bari mu baharugwa mu bihumbi bari baje kuraba ko boronka indege mva makungu ibahungana. Mu itangazo yasohoye umutegetsi w'Ubwongereza yavuze ko iki kibazo kigoye ari kuko bari ko baragerageza kuraba ingene buhungisha benshi bashoboka. Itoro kanizo rya makuru y'Abanyamerika AP ijwi rya Amerika dukesha ino nkuru yavuze ko ritaramenya niba abashengeye bahitanywe n'imisunikano canke babuze impwemu bivuye ku bwinshi bw'abantu n'ubushuhe bwiriwe i Kabul ku mugwa mukuru wa Afghanistan ejo kuwa gatandatu. Abatalibani bafashe igihugu ku munsi wa Mungu heze muravyibuka kuva ico gihe ikibuga c'indege c'i Kabul kivugwamo akajagari kubera abatari bake bipfuza guhunga ahanini bakaba bahunga bitewe n'ubwoba bw'intwaro mbi yaranze abatalibani haraheze imyaka 20 bibaza ko yohava igaruka. Tukivuga ku vya Afghanistan abatalibani bagiriza leta zunze ubumwe za Amerika ko arizo zate akajagari kari ku kibuga c'indege co ku murwa mukuru wa Afghanistan Kabul. Umwe mu bategetsi b'abatalibani yavuze ko ubu igihugu cose gitekanye akajagari gasigaye ku kibuga c'indege gusa. Mu butumwa bw'ijwi yarungikiye imenyesha makuru bikorera muri Afghanistan umutegetsi mu batalibani yagize ati Amerika n'igihagararo ingufu n'ubushobozi bwayo yananiwe kugaruka nituze ku kibuga c'indege Kabul. Leta zume za Amerika n'ibindi bihugu bitandukanye byo mu burengero mwavyumvise mu kanya bibandanya kurungika indege zitora bipfuza guhunga bava i Kabul ku mugwa mukuru wa Afghanistan. Ijwi rya Amerika aya makuru yose agezo hirya nino ku isi mushobora kongera kuyasanga kuri Ways 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaza amashamwe mpuzamakungu yigenga renga 40 harimo na yakorera mu Burundi asaba ONU kugumiza ijisho kuri ico gihugu kuko kubgaya gateka kazi na muntu kabandanya guhungabana cyane. Ayo mashirahamwe afatira kubwicanyi nyiruzwa ry'abantu nihohoterwa yemeza ko bikorerwa cyane cyane abatavuga rumwe na leta hamwe n'abaharanira gateka kazi na muntu. Umurwi w'igihugu wigenga ujejwe gateka kazi na muntu muri ico gihugu cy'u Burundi CNDH mu mpfunyapfunyo wewe wemeza ko ibintu byasubiye mu buryo na cane cane ku ntwaro nshasha. Ibindi reka tubaze mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Amezi atatu aheze ni amashirahamwe yigenga ashimikira ko mu kwerekana ko agateka kazi na muntu mu Burundi kabangamiwe bikomeye. Amashirahamwe 43 harimo mpuzamakungu na yakorera mu Burundi yerekana ko kuva mu kwezi kwa gatanu hishwe abantu barenga 170 abarenga 100 baranyuruzwa na yabarenga 150 barafungibwa ubusa. Ayo mashirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yahaye urwandiko inama nkuru y'umutekano ya ONU nijejwe agateka kazi na muntu muri ONU nyene asaba izo nzego ko zogumiza ijisho ku Burundi. Karina Terzakian aserukira Initiative pour les droits humains au Burundi IDHB rimwe mu yateye umukono kuri ubwo rwandiko.
Nous assistons à une augmentation.
Ati muri amezi aheze ndetse kuva mu ntango z'uyu mwaka turabona ko ibitegire by'abafungirwa ubusa bicwa n'abanyuruzwa bakagenda amazima yongo byabayumurengera abenshi n'abaharanira agateka kazi na muntu abatavuga rumwe na leta cyangwa bakekwa kuba bakorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Ibyo biraduteye amakenga kuko byerekana ko ibintu byonyutse mu gihe haragahengwe kandi kibonekeje mu mpera z'umwaka uheze. Turasaba dushimitse inama nkuru ijejwe agatse akazi na muntu yaoni ko yorikanura cyane cyane mu kurwanya kudahana ibyaha kuko ariyo mpezi y'amarere.
Car c'est l'impunité pour ces crimes qui continue de favoriser cette situation.
Ayandi ni nka Human Rights Watch, Réseau Panafricain des Défenseurs des Droits de l'Homme, Amnesty International, Centre Mondial pour la Responsabilité de Protéger, Fédération Internationale des Droits de l'Homme, FIDH, Geneva for Human Rights, Trio International, APRODH, Coalition Burundaise pour la Cour Pénale Internationale, FOCODE, ORICOM, SOS Torture Burundi, Tournoi Rapage, Nayandi. Ayo mashirahamwe arasemerera yibutsa ONU ko no kudahana ibyaha byabaye ndanse mu gihugu. Yamaraha umugwi w'igihugu wigenguje rw'agateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH sikubibona kuri mikro y'ijwi ry'Amerika 60 vinyene muraba atwara uwo mugwi.
Ubutegetsi dufise ubu bushasha bariko barakora ijoro n'umutaga kugira ngo abarundi bose biyumve mu mahoro kandi murabibona ko ubu n'ugize agakosa gatoyi abafashwe kiye muri bimwe by'ubwicanyi ubwo nyene amatohoza caba kandi turabona ko bahana atakuraba nkunze ikiro ni kintu gishobora kuremesha tuguma dusuzuma tukabona ko atagateka kazi na muntu ariko karahungabana haba mu mitumba haba mu makatsi eka mu Burundi hose tubone yuko umuntu wese yidegenza uko bikwiye kandi atamuntu numwe amuhatira kucaga keneye.
Ayo mashirahamwe yituye ONU mu gihe mu ntango z'ukwezi kuza ku 9 bitegekanijwe ko ONU yongereza ikiringo cy'umugwi ukora amatohoza muri ico gihugu canke ikawuhagarika burundu. Nawe hataragira ko atanga raporo imbere ya ONU utwara uwo mugwi umunya Senegal Dodo Dien nawe nyene arahuza n'ayo mashirahamwe ko akiri byinshi byo gukora kugira ngo agateka kazi na muntu kubahirizwe. Dodo Dien yabwijwe ijya Amerika ico leta ikwiye gukora mu maguru masha. Ati cyambere no kugabanya ku rugero ruboneka ibikorwa bihohotera agateka kazi na muntu, icya kabiri no guhana abagirizwa amabi atandukanye muri aba harimo gwaruka rw'imbonerakure n'abandi bafatanije ibikorwa byo kubangamira agateka kazi na muntu, kureka abantu bakishira bakizana baba abatavuga rumwe no gutegetsi canke abandi bifuza gushikiriza ivyiyumviro no kugira amanama gukorana neza n'amakungu cane cane gusubira kugurura ibiro vy'igisata ca ONU c'agateka kazi na muntu, gufungura abandi bafungiwe ivyiyumviro vyabo batavuga rumwe na leta n'abandi. Ati twebwe twasavye ko twakorana no Burundi tukemererwa kuja yo kuva kera ariko byaranse twifuza kumviriza ubutegetsi inzego za leta n'abandi bakorera mu gihugu ingene babona ibintu. Kuba ubutegetsi bwarahindutse ni byiza ariko bibwirizwa guherekezwa n'ingingo zerekana impinduka ataraho ntacyo byo babimaze. Uwo mugwi usabigwa n'amashami yigenga kongegwa ikiringo washizweho mu mwaka w'2016 umaze kongegwa ikiringo inshuro zine wahawe igikorwa cyo gutohoza ku vyaha bikorwa mu Burundi bijanye niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu kuva mu mwaka w'2015 umaze gusohora amaraporo atari make ndetse amwe muri yo akaba yahawe sentare mpana vyampoza makungu CPI mu matohoza nyezina y'isentare nayo iri kwirakora haraye z'imyaka 4 yamara uriyamirizwa no Burundi ubuserukira icyo gihugu i Geneve mu Busuwisi aho ukorera yama yashikirije imbere ya ONU kuwo mugwi wa ONU ukorana n'abatavuga rumwe na leta yiwe gusa Dodo Dien abutwara avyamirira kure. Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubyijwe rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru rakenuye mu gihugu cy'u Rwanda naho umwaka uri kunkumuye leta y'ico gihugu ishizeho ikigega cyo gushigikira abikorera utwabo bahuye n'ingaruka za virus ya corona. Gusa abo ikigega cashiriweho bavuga ko umwimbu cari citezwe ko utazoshika. Mugenzi wacu Asumta Kabuye Kigali mu Rwanda abidusigurire.
Igega leta y'u Rwanda yashyizeho cyarimo akayabo kangana na miliyari ijana mu mafaranga y'u Rwanda, inshingano yacyo yibanze yari yo kuzahura ubukungu bwashegeshwe n'icyorezo cya virusi ya corona. Mu byihutirwaga iki kigega cyari kugoboka urwego rw'ubukerarugendo rwaje ku isonga mu kuzahazwa n'iki cyorezo. Ukwezi kumwe gusa COVID-19 kimara kugera mu Rwanda, abakorera mu ishami ry'ubukerarugendo batangaje ko bagize igihombo cya miliyari 34.9 mu mafaranga y'u Rwanda bitewe n'inama zasubitswe n'ibindi bikorwa by'ubukerarugendo byahagaritswe. Bwana Nsengiyumva Barakabuye, umuyobozi w'ihuriro ry'abakora umwuga wo kwakira abantu mu mahoteli na resitora, yabwira Ijwi rya Amerika ko abakorera muri urwo rwego bujuje ibisabwa bamaze guhabwa ingoboka n'iki kigega bagera kuri 90%. Gusa kumvikanisha ko hakirimo ikibazo ku bari bafite amadeni muri banki.
Amafaranga yaraje yego ashyirwa kugira ngo abantu barebe ko bakoroherezwa uburemere bw'umwenda bari bafitiye za banki. Ufasha abo bantu rero nabo bayabonye, urebye uburyo umwenda wari uhagaze icyo gihe batanga inkunga, n'ubungu na nyuma umwaka umwe nyuma yaho hatangiye inkunga, urasanga n'ubundi umwenda uragiye uzamukaho cyane, usanga warazamutseho 20%. Iyo rero umwenda ugenda uzamuka, ugenda ushyira mu kuremerera ba nyiri gufata amadeni kuzashobora kwishyura uwo mwenda.
Ni ukuvuga mu yandi magambo, nubwo babonye irangoboka ntibyabujije ko umwenda udakomeza kuzamuka.
Yego, iki ni ikibazo rwose kiremereye cyane abanyamuryango.
Nsengiyumva yumvikanishije ko igihe cyose amabanki atazifatanya n'abakiriya babo mu bihe by'ibihombo barimo gucamo muri iki gihe, ikibazo kizagumaho.
Ikibazo kiri ku mabanki kiri aho, nange menye nta gisubizo mpangifitiye. Ikigaragara cyo nuko banki zo wagira ngo ntabwo COVID bazi kwiriho, kuko bo bakomeje kubara n'ubwo abantu batakoraga bagira kumeza ikabara. Aho niho ruzingiye nyine, niho ruzingiye ku buryo bigoye kubona umuti wacyo.
Hari ibiganiro mutekereza ko mwagira n'amabanki kugira ngo nayo asangire namwe igihombo igihugu cyose kirimo gucamo?
Ibyo ni bumwe mu buryo turimo dukora, no kugira ngo dukore iyo nyigo turebe tugaragaze uko bihagaze.
Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'amabanki mu Rwanda Bwana Ntore Tony yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko nabo bagize igihombo nk'ibindi bigo byose by'imari.
Banki nayo yagizweho ingaruka za COVID, urumva n'amabanki agendera kuri business y'abakiriya. Umukiriya atameze neza arwaye, na banki urumva ntibyorohera kugaruza ayo mafaranga. So kuvuga iti icyo kibazo ni amabanki ntiyakibonye, uko sibyo, kuko n'ingaruka zaragizwe kuri ku mabanki. Ariko ntimwibagire yuko n'amabanki agizwe ekonomi y'igihugu, nabyo ni ukureba amabanki nayo ntagire ibibazo byinshi byateza ibindi bibazo byo muri ekonomi. Akazi k'amabanki ari navuga kugurisha amafaranga ntibyakoroha yuko bakuraho iyo myenda. Icyo bakora ni ukuyisunika bagategereza yuko ayo mabizinesi ashobora kuronka izindi mbaraga mu gihe kizakurikira, bakabona gusubiza ayo madeni.
Uyu muyobozi avuga ko nubwo za banki zikora zishakisha inyungu y'amafaranga zazirikanye abakiriya bazigana,
hari n'izindi ngamba amabanki yafashe, ariyo gutanga ifashanyo. Hari amabanki yagiye atanga ifashanyo nko ku bakiriya babo babona n'iyo nguzanyo yo muri icyo kigega itaborohera, bakabaha icyo bita ifashanyo. Ibyo hari amabanki yagiye abikomenda. Ikindi bakoze hari ni no kugira ubujyanama. Amabanki menshi yagiye agenda agira ubujyanama ku bakiriya babo, aborohereza anababwira uko babyifatamo muri bihe bya COVID bitari byoroshye n'ubu bitaboroheye. So nibyo by'ubujyanama tubyita ko ari ifashanyo amabanki yagiye atanga kuri ba rwiyemezamirimo.
Uko iminsi igenda ishira ariko n'icyorezo kitarangira, abahanga mu by'ubukungu bagaragaza ko ari nako ingaruka ku bukungu zizakomeza kwiyongera. Bwana Strato Habyarimana ni impuguke mu by'ubukungu yumvikanishije ko izi ngaruka zizagera ku muntu ku giti cye, kubikorera ndetse no ku gihugu muri rusange.
Iyo rero abo bantu batameze neza akazi ntibagatanga, ntago bakora ishoramari batazi uko ibihe bimeze. Ibyo rero iyo bigenze gutyo hari ingaruka ziri ku bukungu rusange no bw'igihugu, ariyo yangiriye cya cyiciro cya gatatu. Nakubwiraga ubukungu muri rusange nabwo buhagirira ingaruka zituruka ku kuba ibiciro bizamuka, abandi bafite inganda bagabanya abakozi, wa wundi utacuruje kubera yuko ibiciro byazamutse, kubera ko ibintu bimwe bitagenda neza, kubera yuko wenda inguzanyo ze kuri banki zitishyurwa neza, akaba atabasha kwaka indi nguzanyo kubera ko ibyo yatukomande yatanze zitinze. bituma atishyura imisoro.
Muri uku kwezi kwa munani Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda yemeje umushinga w'itegeko yemeza amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Banki ya Aziya ishinzwe gutera inkunga ishoramari. Ayo masezerano yerekeranye n'inguzanyo ingana na miliyoni 83 z'amayero, ni ukuvuga akabakaba miliyari 100 mu mafaranga y'u Rwanda. Biteganijwe ko ayo mafaranga azongerwa mu bikorwa byatangijwe byo kuzahura ubukungu bw'abikorera bwazahajwe n'icyorezo cya COVID-19. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dusubiye muri Afghanistan gato, aho bamwe mu bamenyeshamakuru b'abagore bakorera ikinyamakuru cegukira leta ya Afghanistan bavuze ko abatalibani babankiye gukora umwuga wabo kuva bigarurira igihugu kwa Mungu. Ubu ibimenyeshamakuru vyose biri mu minwe yabo. Amakuru ava muri ico gihugu yemeza ko nk'abagore bakorera radio na television vy'igihugu RTE bimwe uruhusha rwo kwinjira mu nyubakwa yaho bakorera, ariko none abatalibani abantu ki iryo jambo ubwaryo risigura umunyeshure canke umuntu arondera ubumenyi. Aba barwanyi murabizi bategetse Afghanistan kuva mu 1996 gushika mu 2001. Muri no nkuru y'Ijwi rya Amerika yanditswe mu Cyongereza, mwakaba mwashiriwe mu Kinyarwanda na mgenzi wacu Temistocle Mutijima, aratubwira andi mateka y'abatalibani.
Abatalibani bari mu matsinda yarwanaga mu ntambara yashyamiranyije abanyagihugu muri Afghanistan mu myaka ya za 90 nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti ziviriye muri icyo gihugu. Iryo tsinda ryavutse mu 1994 hafi y'umujyi wa Kandahar mu majyepfo ya Afghanistan. Uwarishinze yitwa Mullah Muhammad Omar, wari umukuru cyangwa se imamu w'abayisilamu wo muri uwo mujyi. Uwo ni nawe wakomeje kuribera umuyobozi kugeza aho apfiriye mu 2013. Mu ntangiriro abatalibani binjizaga barwanyi babakuye mu bahoze ari indwanyi z'Abanyafghanistan bo mu mutwe w'abamujahidin, bari bashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara bahanganagamo n'ingabo z'Abasoviyeti mu myaka ya za 80. Nyuma y'igenda ry'ingabo z'Abasoviyeti mu 1989 n'isenyuka rya Leta yariho muri Afghanistan ryakurikiyeho, igihugu cyashegeshwe n'intambara yashyamiranyije abanyagihugu. Abatalibani baje gushyigikirwa cyane ubwo bizezaga ko bagiye kugarura ibintu mu buryo no kugarura ubutabera. Mu 1994 babashije kwigarurira umujyi wa Kandahar nta mirwano ikomeye ibaye, hanyuma mu 1996 bigarurira umurwa mukuru Kabul. Abatalibani bategeka bagendeye ku mahame akarishye y'idini ya Isilamu Sharia. Mu gihe cy'ubutegetsi bwabo, kwicira abantu mu ruhame no kuhabakubitira byari byiganje. Abagore muri rusange ntibagiraga uburenganzira bwo kujya mu mirimo cyangwa se kwiga, kandi bari bategetswe kwambara umwitandiro uhisha igice cyose cy'isura uzwi nka burka igihe cyose bari mu ruhame. Abatalibani baciye ibitabo ndetse na filimi zo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ni ukuvuga mu Burayi na Amerika, ndetse basenya ibintu byose bijyanye n'imico gakondo, harimo ibibumbano binini bya Buddha byari bimaze imyaka igera ku 1500 mu kibaya kiri rwagati mu gihugu cya Bamiyan. Abatalibani baje gucumbikira umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda wategekwaga icyo gihe n'Umunyarabiya Saudite Osama bin Laden ubutakiriho. Al-Qaeda yashinze ibigo byo gutorezamo abarwanyi muri Afghanistan, ari nabyo yifashishije mu gutegura ibitero by'iterabwoba mu isi yose, harimo ibitero byo kuwa 11 Nzeri mu mwaka w'2001 byibasiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'igihe kitageze ku kwezi habaye ibitero byo kuwa 11 Nzeri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zayo bateye Afghanistan hari ku butegetsi bwa George W. Bush. Nyuma yo guhirika abatalibani, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye gukorana n'Abanyafuganistani mu kugarura leta igendera ku mahame ya demokarasi. Nyuma yaho batsindiwe, abakuru b'abatalibani bahunze bagana mu birindiro byo mu majyepfo no mu burasirazuba bwa Afghanistan, abandi bahungira muri Pakistan. Uyu mutwe wakomeje kugaba ibitero kuri leta nshya yari ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 2020, Leta ya Amerika yari iyobowe na Donald Trump yagiranye ibiganiro bigamije amasezerano n'abatalibani bari bamaze imyaka irenga 20 mu ntambara muri Afghanistan. Ayo masezerano yashyiragaho ingengabihe yo gucyura ingabo za Amerika, hanyuma abatalibani nabo bagahagarika ibitero ku Banyamerika bakanatangira kugirana ibiganiro na Leta ya Afghanistan. Hagati aho, ibiganiro byamaze amezi hagati y'abatalibani na Leta ya Afghanistan ntibyashoboye kugeza ku masezerano y'amahoro. Leta zibarirwa ku ntoki zirimo Pakistani, Emirazi yunze z'Abarabu na Arabia Saudite nizo zemeraga ubutegetsi bw'abatalibani ubwo bategekaga kuva mu 1996 kugeza mu 2001. Ubu nabwo rero nabwo bizwi neza n'ibi bihugu byinshi bizemera leta nshya y'abatalibani. Icyakora minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Bwana Anthony Blinken mu kwezi gushize yatangaje ko Afghanistan izashyirwa mu kato niba abatalibani bafashe ubutegetsi ku ngufu kandi bagakora amahano.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ishami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo ritangaza ko kugera inusaha ku isi yose abantu bafise ibiro vy'umurengera bishobora kubatera ingwara muri rusange ari amamiliyoni 800. Ibitigiri vy'abana n'abayabaga bari muri uwo murwi w'abarengeje ibiro batabwirizwa kurenza vyigwije na 10 muri no myaka 40 iheze nk'uko OMS bandanya ibivuga. Abahitanwa n'ingwara zifatira ku biro vyinshi nabo kugwa OMS kumwaka ni miliyoni 2 n'ibihumbi 800. OMS igereranya ivuga ko ku munota ku isi hose abantu n'imiburiburi 5 bahitanwa n'ingwara ziterwa no kuvyibuha. Iki kibazo iryo shami rya ONU rigashimangira ko ari ikibazo gikomereye isi. Umuntu none ibiyo vyirinda gute ku buryo ivyatakaye bitagaruka? Mu kiganiro nagiranye n'umwigeme w'umurundi kazi Bernice Nishimwe yashoboye gutakaza ibiro hafi 50 mu kiringo c'amezi 10 kandi ivyo biro atayi ntivyagaruka yadusangije urugendo rwiwe. Bernice aba mu gisagara ca Austin muri leta ya Zuzume za Amerika muri leta ya Texas.
Urugendo rwanje narutanguye muri November 2018. Aba narutanguye numva ndushe, numva ashaka guhindura ubuzima bwanje. Narazigerageje guta ibiro kuva nkiri muto kuva kera kuko je namye ndi umwana atibushe. Mugabo jewe muri November 2018 hari ikintu cambayemwo ndumva yuko ntashaka nari nkifise 19 gusa. Nari numva ntashaka yuko ubuzima bwanje buhagarara kare kubera indwara nk'uko wabivuze diyabete canke ikindi kintu abandi bana ba 19 nabona ngaha muri Amerika. Ego hariyo abantu babyibushe mubwo abandi bose bari bafise ama energi. Urumva ndashaka kumera nkabo. Ego
ico gihe muri 2018 warufise imyaka 19 urabivuze, hanyuma warufise ibiro bingahe Bernice?
Jewe natanguye kuri 118 kilo.
Ku myaka hama ukabupima ama santimetero anga?
Nkaba mfise 1.64.
Urumva vyari vyinshi cane. Ivyo biro wabifashe mu mwanya muto, wavuze ko ukiri mutonya waruvyibushe. Wabifashe vyagiye biriyongera ko uko wagenda urakura, kera vyari waruvyibushe mugabo ibiro ata kibazo biguteye?
Oya, je namye ndi umwana abyibushe. Ndibuka muri 6e primaire je nari mfise 98 kilo. Mugabo ni bimwe nagerageza ya ma regime mato mato. Hama nkata ibiro, hama nkasubira kubitora. Urumva 118 kilo yageze ko au fur et à mesure imyaka yegera imbere. Uko imyaka yegera imbere ego muri November 2018 candaja ku munzane ndasanga ndi 118 kilo biranyahira, ndavuga ati yuko ubusubuzima jewe nashaka kubamo. Ntegetse kurondera ikintu nkora ibi biro bikagabanuka.
Ego abari mu bihugu badakoresha ivy'ibiro bakoresha ivy'amapound nko ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, vyumvikana ko Bernice yatanguye urugendo rwiwe ari ku mapound 259. Turaza kubigaruka ko uco tubwira ingene wagiye urabitakaza, ico wagiye urakora. Ariko Bernice, dusaba abantu benshi ku murongo wacu wa telefone batwandikiye kuri Facebook na Instagram bashaka kubaza ibibazo. Turahera kuri Anise. Anise, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Anise, uherereye he?
Uherereye muri komine Mugambi iri mu ntara ya Bururi.
Aha i Bururi havugwa make?
Bururi havugwa mahoro.
Akabazo kawe rero kwa Bernice Nishimwe twagutumiriye muri sanga y'uno munsi ku kibazo cyo kubyibuha cyane, ingene umuntu ashobora kucirinda n'ingaruka bishobora kukubwira ko?
Yego, gutakaza ibiro hafi 50 mu gihe cy'amezi 10 numva yuko ari bidasanzwe bitewe n'ubugwayi ariko ari gufungura neza no gukora siporo. Icyo nashaka kubaza umutumire, siporo yakora yari imeze gute, yayikora umwanya ungana gute? Ko numva yataye ibiro byinshi mbere yo gutangura gukora siporo, yari afite ibiro bingana gute? Uwoho amaze gukora iyo siporo no gufata izo ngaburo, ubuhoho afite ibiro bingana gute?
Ikibazo
cya nyuma nimba atari ibanga, nimba atari ibanga mbere gutangura gukora siporo, nyuma yo gukora siporo yafungura ibintu bimeze gute? Ndavuga mu buryo bwo kubihereza mu bifungurwa no mu binyobwa. Murakoze.
Anise, ugume ku murongo wa telefone ntuve ko. Bernice, uratwihanganira? Ijwi rya Amerika mu Burundi, leta yaratwatse ama FM yacu duvugira ku mirongo migufi ya shortwave. Byumvikana ko hariho ibice bimwe bimwe byo mu Burundi bataba bariko barumva ikiganiro cacu. Hari ibibazo rero abakunzi b'ijwi rya Amerika bagaruka ko bamaze kuvyishura. Uraza urihangana uzura basubiramo abadufatiye mumva munja hino mumva. Ishura rero Anise ari imugamba mu Burundi. Bernice,
nta kibazo cyane. Hama Anise, murakoze kubona mbaza ibyo. Jewe ko natanguye mfise ibiro byinshi, nta byinshi nakora, naratambuka iminota 30 yaba ku muhanda canke nkaja muri gym salle sport, nkatambuka iyo minota 30. Hama mate gutabikeyi niho nagiye ndagira ibindi nkurikira nakurikiza ndaze kuri YouTube.
Watomokewe ku kabazo ka mbere Anise?
Ego, kibazo cya mbere nagitomokewe ko.
Ego, Bernice, hariho utundi tubazo tubiri Anise yari yabajije umwishure?
Ego, yari yabajije ibiro natanguye mfise 32 kilo.
Ijana 18 ha?
Ego, ikindi cya kabiri yari ibyo nafungura. Ibyo nafungura imbere y'uko ngira nafungura ibyo ari byo byose. Injanga anye zirazimbutse. Urumva narashobora kubona norya ikibonetse cyose. Kandi nkajya kwantite nyinshi. Kandi turazi yuko ari byo byica kurya byinshi.
Anise, utubazo twawe dutomokewe ko?
Yego, ndanashimiye niyo nabimishije.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza. Bernice, tugarutse kuri ibyo bintu byo gufungura. Hariho abantu benshi bavuga ngo muri bino bihugu bya Amerika, Iburaya n'ahandi henshi uhasanga ibifungurwa wabya nka wabyemera bikuvyibusha. Ibyo uremeranya navyo canke ntiwemeranya navyo nk'umuntu ari muri ico gisata co kwitaho no kwitaho ubuzima bw'abandi?
Je nibaza yuko indya zivyibusha ziri hose. Mugabo ngahanye indya anye tufise chance yuko dushobora gutoramo ibyo dufungura. Urumva ikivyibusha mu buzima ntanjya zivyibusha umuntu avuga ngo zirahari, ni ibi ukungene ubifungura. Igitsigiri yica ufungura nico kikubyibusha.
Nka wowe ngaha anye ufatiye nko kuvyo usanga mu Burundi, mu Rwanda, muri Congo, abariyo turabaramutsa turazi ko mudukurikira, ibyo ubona ngaha wobwira abantu bari muri ivyo bihugu bitandukanye ati ibi general bifungura nkabona yuko bingiriye akamaro cane, vyari nk'ivyahe muri urwo rugendo rwawe rwo gutakaza ibiro?
Ibyo kujya bobona mu Burundi no mu Rwanda no muri Congo,
ico wowe ubabwira nk'abibaza ati ibyo uba warafunguye wowe ngaha bashobora kuhasanga hariya, wabonye ko bishobora kukugira akamaro muri urwo rugendo rwo gutakaza ibiro?
Yo, jewe narafungura umuceri wo mu mazi, amagi narajya amagi menshi kuko afite protein. Narafungura imboga n'ibiraya.
Akwenunga duche du sozire la makuru tukwetu wafiti ya mnika no kanya, dushimi la wagi zuruhara vose nguwa teguru guyongira wa shikire, kuri mikuhumari kumena jowe diana nini na hazwe, hivigane ona makuru vya shizwe hamena fasil gebehu, tuwe mikuizina gya wagenzu watu vose, tukwa watubi kebanu ye, tuifuriza kuandanya mruwa ni kwa mziomri movzi yose.